dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo. Ndabasuhuje bakoze ikiganiro dusangira ijambo aho muri hose mudukurikira kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nange Etienne Karekezi. Ikiganiro dusangira ijambo uyu munsi ndaha mikoro mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru akorera mu Rwanda.
Etienne Karekezi, urakoze kuduha akanya. Nchuti na mwese moduteza matuhi tulabara mukije tuba hanikaze mulikino kigiani o dusangiri jambo. Mukigiani ucho yumonsi dusangiri jambo naba nabatandu kanye wafisi choba vuga kumute kano muke umadimi yisi wibo nekeza higiano hino mugi ugu chuburundi chane chane mugi sagara chabu jumbura. Ahatuko kwibutsako mukiringo kitarenza indwi zibiri hamaze gutegwa ibisasu vya magerenade ahatandukanye igitero cabaye hafi y'ikibuga c'indege ca Bujumbura imitego ku mabarabara nko muri commune Mugamba mu manuko bw'igihugu n'ahandi. Abantu baringa 10 baramaze kubasiga ubuzima abandi baringa 150 barakomeretse. Igipolisi gishikiriza ko abakora ubwo bwicanyi bariko bararondegwa. Pierre Nkurikiye no muvugizi w'ubushikiranganje bw'umutekano.
Mu gihe Uburundi bwariko buritegurira kwifatanya n'amakungu mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu hari wa mahoro, ababisha bakoresha iterabwoba barateye ibisasu ntezwantuka bitatu muri komine ya Mukaza mu gisagara ca Bujumbura, aho bibiri babiteye ku gituro c'imodoka mu gisagara hagati muri zone ya Rohero bihitana umuntu wundi ahavacikana ashikanye n'inyamiramabi kwa muganga. Ikindi bagiteye hafi isoko ya Jabe muri zone ya Bwiza. Ivyo bisasu vyaranakomerekeje n'abandi bantu harimwe umwe yababaye cyane. Ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano urateye ivyatsi bwivuye inyuma ubwo bubisha bw'iterabwoba butagira izina buza bwerekana ko n'igihugu cacu naco nyene gifite amangenge y'iterabwoba, bukaba buhojeje imiryango yakozwe ko n'ubwo bubisha, bukifuriza abakomeretse gukira n'ingoga, bukanamenyesha ko amatohoza ariko arakogwa kugira abo babisha bateshwe burundu ico kibi kibisha.
Bamwe mu banyagihugu bavuga ko ubu babayeho mu bwoba ntangere ko batahakare bavugiye ku buzi, ndetse ko hari n'abareka kuja mu manza zitandukanye ziba ku mugoroba w'ijoro kugutinya ko bohava bagira ingorane.
Bivanye bitera bigitumye shirira tantu kadomba kiberenga oni ibijumba ko haja hawa zikusa kwa kera ari basanga aho bira abantu benshi tutonze umurongo ku mugora twiko turataha kadomba tuguma mu bwoba kubera tashaka kuguma tekereje uyumvira yuko umwanya n'umwanya uzamva ibiturika utazugiteye ahagaze umva ukazibona mugenzi wawe mutanze hamwe araguye ahantu umuntu ntiyabura ubwoba kandi turafise ubwoba cyane rwose. Ubu unye
inzego z'abagerenade biraduteye ubwoba cyane cyane nk'abantu babaga mu gihe bashyigikiye nk'abana bamaze gukira gerenade bashyigikiye abantu babyumva hari aho kumbaga bayitoye ngo ahantu nta mutekano kuri abashyigikiye.
Twebwe abanyagihugu ingaruka mbi bitugira ko ibi bitero bisigaye biba bituma tuba mu ruhagarara. Umuntu mu ruganda bigahora akora iyo isaha cumi n'imwe zigeze kandi haba hakiri kare atangira gutaha ati ntimpagangira izago. Ikindi mu kazi dukorana ubwoba ko tuba twikeka ngo umwanya n'umwanya ntitwotegwa.
Aca gituma twashaka gusaba abajejwe intwaro ko bokongereza abajejwe umutekano kugira abenegihugu bashoboye kugira umutima utuje utekereje abone baracungerewe nk'uko vyahora.
Ubugingo ku munsi tubona abantu bicwa banyuruzwa bahotegwa bagigiza furambi bahagarikwa bidaciye amategeko kingira agati y'akazi na muntu yubahiriza agati y'akazi na muntu ikingire umutekano abarundi bose.
Ubutungane bwemeza ko bwafashe mu minwe ico kibazo c'umutekano muke. Umushikiriza manza Kizigenza wa Republika Silvestre Nyandwi yemereye Ijwi ry'Amerika ko amatohoza ya mbere yerekana ko harakagwi ikiterabwoba kari nyuma y'ivyo bitero. Silvestre Nyandwi yashikirije ko abantu batatu barimwo abanyepolitike batavuga rumwe na leta aribo barongoye ako kagwi yita akiterabwoba.
Igenekerezo rya 20 Nyakanga mu gisagara ca Bujumbura
harabaye ibitero by'ibisasu ntezwa ntoki byatwaye ubuzima bw'abantu n'ibintu byononekanye. Ibyo bitero bikaba bifitaniye isano kandi bije bikurikira ibyari bimaze igihe bikorwa. Mu ijoro ryo kuwa 19 rishira wa 20 Nyakanga naho hari habaye igitero mu micungararo y'ikibuga cy'indege cya Bujumbura citiriwe umuhisi Melchior Ndadaye. Ubushikiriza manza buriyamirije ibyo bitero bikorerwa bene gihugu ataco bazira kandi burahojeje imiryango yabuze ababo. Twihweje amategeko y'igihugu n'amategeko mpuzamakungu, ibyo bitero n'ibikorwa by'iterabwoba n'ibyaha by'agahomerabunwa, kuko ababikora badatera abasirikare ahubwo batera abene gihugu batariko barabarwanya hamwe n'ibibanza rusangi. Abakora ubwo bubisha batera abene gihugu bitekaniye batariko barabarwanya ibintu n'abantu bikatikirira. Amatohoza amaze gukorwa arerekana ko ibyo bitero bikorwa n'akagwi k'iterabwoba karongowe n'aba bakurikira: Alexis Nduhije ari nawe ari ku isonga ryako, Nyamoya François, Barankitse Margarita, Biremba Melchiade, Nibigira Jean Claude batazira Bayaga, Niyukuri Nikora batazira Gisiga, Bahati Gad Albert, Ndayira Gijerieve batazira 26, n'abandi tutaramenya neza umwidondoro wabo ariko tukirondera. Ku bitero byakozwe ku mugoroba w'igenekerezo rya 20 Nyakanga haruguruwe dosiye kubera ko abo barongoye ako karwi twavuze bataba mu Burundi. Twaciye dufata ingingo yo kubasohorera imitahe mpuzamakungu kugira ngo ibihugu bibahaye indaro bibahagarike hanyuma bibashikirize ubutungane bw'u Burundi bacirwe imanza. Dusavye ibihugu bibahaye indaro ko vyofashanya n'ubutungane bw'u Burundi kugira ngo bahagarikwe. Turasavye cyane cyane ibihugu byo mu karere ka Afrika y'ubuseruko EAC n'ibihurikiye mu nama mpuzamakungu y'akarere k'ibiyaga bigari CIRGL, aho abo bantu twavuze boba bari canke baza baraca rimwe rimwe ko bodufasha kugira bafatwe hisunzwe amasezerano atandukanye yo gufashanya mu by'ubutungane aduhuza. Ibyo bikaba byotuma amahoro n'umutekano bisasagara mu karere. Bitagenze uko bishobora guhungabanya amahoro n'umutekano mu karere kubera ko ibyo bikorwa ari iby'iterabwoba ndetse ari n'ibyaha ndengambibe. Ibyo navyo bisaba ko ibihugu bifashanya mu kubirwanya. Mu kurangiza, turateye akamo umuntu wese yoba afise amakuru kuri ibyo bitero by'iterabwoba kuyashikiriza parake canke inyamiramabi imwegereye. Tukaba tubemereye ko ingingo zose zishoboka zafashwe kugira ngo umwidondoro wazotanga inkuru ntuze umenyekane. Murakoze.
Yamara abagirizwa bobo barabihakana bakavyamirira kure. Maitre François Nyamoya umunyamabanga mukuru mugambe MSD utavuga rumwe na leta ari muri abo bikekwa n'ubutungane bw'u Burundi abona ko ari ubwikeko rwa politike.
Cyambere twashatse kwiyamiriza twivuye inyuma bijya bitero by'amagrenade byahitanye inzira karengane, tubyiyamiriza cyane rwose kandi tukongera duhuza imiryango yabuze tukifatanya n'abo bandi bakiri mu mubabaro kubera ubwo ubisha. Ica kandi twiyamirije ibi byashikirijwe n'umushingwamanza mukuru wa Repubulika yagiriza abarongoye umugambwe MSD. Tukavuga ko uyu mugambwe abo yagiriza ataruharana na rumwe babifisemwo, kandi ngira abarundi bose benshi barazi ko bidahuye n'imico n'ingendo y'umugambwe MSD. Ibintu be n'ibyo, ahubwo mbere twebwe turanakeka ko bishobora kuba byakozwe n'urwego rw'iperereza, kuko n'ibintu bakunda gukora iyo bashaka kwangiriza umuntu icyaha bikajyana n'uruhigi rumaze mu by'ukuri imyaka Sendede igira kuri MSD. Bavuze Alexis Nduhije bakavuga François Nyamoya mugabo mu by'ukuri sabo gusa n'umugambwe wose baba bariko bararondera. Icya nyuma rero naco abo bavuga ngo arakoze amatohoza amatohoza avuye kuri ubwo butungane, ubutungane umukuru w'igihugu wenyine yivugiye ko arakamaramaza ubutungane wenyine, yavuze ko ruteye isoni ubutungane, yavuze ko bumutera amarira mu kibanza c'abarundi. Ubwo butungane nibwo bushobora kuba ngo bwagize ngo amatohoza n'amatohoza afaditse ahari ibyo bakoze n'irementanya nta n'ivyabaye. Ibyo byagirije ntaho bifatiye. Cy'umuntu ashobora kwibaza n'uko hashobora kuba harimo imvo za politiki zo kurondera abantu batavuga rumwe na leta y'u Burundi.
No mufaso ni Margarite barankitse yamirira kuri ivyo yagirizwa yibaza ko ahogwa ibikogwa afasha impunzi z'abarundi zahungiye mu Rwanda asigaye yakorera ikigo yashinze Mezo Shalom kuva cirukanywe mu Burundi.
Icho ni yumvira kuri ivyo birego banyagiriza ko no ngura iterabwoba. Yo ntaba nari umukristu nari gushavura kuva mu 2007 baranyagirije ibitari bike mugabo bagomba konjika ingokora n'ukuri nagira ndababwire kandi ndemeshe nabo bose banyumva ko ivyo birego bintumya ahubwo mbandanya nkora ibikogwa ubutumwa bw'urukundo Imana yantoreye. Jewe rero nagira ngo ubu ubagomba ngo banje ngukora, bagomba ngo mvuge nabi, bagomba kumbure ko no kwihebura. Ihibambewe sinzokwigera nihebura, ahubwo baneye ikigongwe. Nzobandanya nkora niyamye nigisha abana gukunda igihugu cyabo, gukundana, kuba koko abavugira urukundo. N'ubu rero ntibinteye ubwoba, n'ubu ndabasubiriramo. Barabonye bahejeje kunyangaza ko nagiye nkubakira abana imahama, nkigisha abana nkabarungika muri kaminuza, nkigisha nkavura. None bagira ngo bantere koko intiba ishushe amakungu amhariri vumo. Baranciri urubanza ko guherayo babona mbandanya ibikogwa, n'ukuri ndabaremesheje. Bantu munyumva mwese muhaguruke, nimuze dufatane munda twange ko baducanisha mu ni kubera urukundo nkunda ikihugu canye barutse, urukundo nkunda Imana. Mubona nambara ibara kuva kera ariko ntibintera ubwoba ndaremye.
Chuti z'Ijwi rya Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3, no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Igitera makenga abatari bake nuko bamwe mu bakekwa ababonye canke bafatiwe ahatewe ayo magrenade asase kinganda bishwe canke bapfuye mu buryo budasiguritse. Akarorero nuwafashwe kwigenekerezo rya 2009 ukwezi guheze mu Gatumba, ahari yaje gutegwa grenade yahitanye abantu babiri igakomeretsa benshi. Uwo mugabo yarafashwe n'igipolisi. Yamara budakeye na kabiri, umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye yatangaje ko uwo yari yafashwe yashatse gutoroka asimbye mu modokari yarimo, maze umupolisi akamurasa ariko aramukurikira akabona kwitaba Imana. Ubundi nuwafatiwe mu Kanyosha mu bumanuko bw'igisagara ca Bujumbura kuri igendwi, naha nyene hari yaje gutegwa igisasu ca grenade cahitanye umuntu umwe. Umusore yafashwe yerekanywe ku mbuga ngurukana bumenyi, aboneka ko yakubiswe yakomeretse mu maso. Bukeye umuryango wiwe wemeje ko wahawe ikiziga c'uwo musore, ndetse agahambwa kwitegeye kujya igipolisi mu Kanyosha. Umuryango watwemereye ko wari wabanje kwanka kwakira ico kiziga, yamara mu nyuma ugategeye kwa kugihamba ku nguvu. Ku rupapuro ruhabwa uwitavye Imana handitse koko yapfiriye muhira. Ibi biratera makenga abarani agateka kazi na muntu ari naho bafatira, bagasaba ko amatohoza yigenga yokogwa. Bakikeka ko hari inzego za leta zoba zibifisemwo uruhara. Muri kino kiganiro twasanga ijambo na Frederic bamvuga inyumvira yahoze ari cegera ca mbere c'umukuru w'igihugu. Uyu yahunze igihugu nawe nyene avunira kaguha inzego za leta kuraba neza ko atabari mu butegetsi boba bari inyuma y'ivyo bitero vy'amagrenade. Kuri we harakwiye kuba amatohoza yimbitse.
Tariki 18 buca President Evariste agenda muri Nations Unies mu nama y'abakuru b'ibihugu bari muri Nations Unies niho bavuga ko hatewe ibisasu bitango amaroket kuri aeroport y'Ibujumbura hanyuma wabivuze ati jewe ni jewe yabayire gitabara etabara rero bivuze bidatevye hacha ba magrenade kuwa bukeye igitega bukeye bundi Bujumbura ku bitoro by'amabuse mu gisagara mu Kamenge burero ejo bundi umwarumvise ko ari mama biciye juste muhiriwe yaragiye ku kazi bakora muri yakora muri ministere de l'interieur agapfa hanyuma ariho naho bandi batiye ni grenade mu Kanyosha harapfuma mama n'umwana mu Maria Muntuze mu Gatumba bavuze ko bate grenade kandi harapfa abantu batatu urumva haraheze iminsi 10 ntituraruhuka jyo rero kabifatanya n'ugo rugendo preza yaragize kuberako byaciye biba atari hari nkabanzi kandi ko muri CNDD-FDD hariho abantu benshi bariko baragwanya ibyo Evariste ariko aravuga avuga ku bucamanza avuga ku basuma avuga ku biki kuberako abariko ragiriza abantu batari bake bo muri CNDD-FDD kandi bari hasi hagati no hejuru abo rero bariko baramugwanya mu byukuri kuberako bavuga bati ibintu aguma avuga bidodukwegera karambaraye rero nibazanye imbonera kure mu bidoga barimwo jari umuntu asigure neza tubuge imbonera kuzigiza iminsi zidoga kuberako asa n'uwazatse akazi kandi kuyu munsi bavuga akazi pfunga urumva bavuga bati kuhungabanya umutekano n'amagrande kwibirwanisha barabifise amagrande barayafise inkoho barazifise guhungabanya umutekano n'amagrenade cyangwa n'inkoho avet byabisigura biti burya rero reka twebwe tugire tuke tubyitirira bamwe batera kuri aeroport hanyuma naho babihakana tugume tubibekekako gushikaho twebwe tuzovuga tuti ubu ni baduha uruhusha twirabira umutekano wacu amadusire kwigarurira kwigirira ijambo mu gihugu cyacu iryo twari twararonse kuri nyakwigendera nkuru nziza jewe uko niko niyo nsiguro n'ukuri ndabiha ko barya bantu ba leta barabagize birya okay nibaza ko abajya magrenade nabyo baravuga ati twebwe ntiturimwo kandi washaka kumva ko batarimwo bisigura ko iyo leta tabari tacivuga muri byari gize kuri aeroport ntibari kwirwa baraterana magrenade ariko abarinze bavuga ati nitwebwe ntacho bavuga ati sawa kaza mu bivuze reka twe tugira ibinatwe amatwe tubibitirira tubakurikirane dukurikirane tudashaka dukubitire ku buhombo ibi bintu bikwiye guhagarara uko bitanguye ko ntumenye uwo biherera ntumenye uwo bihitana ntumenye uwo bizogarukira rero birakwiye guhagarara bihagarikwa nande ntibihagarikwa n'imbonera kure ekayi bihagarikwa na leta bihagarikwa n'abapolisi bihagarikwa n'igisirikare kuko niwajeje umutekano w'abanyagihugu nibaje inama barabi ngene ibi bintu bihagarara rwose dusubire no kubyumva urumva n'izanduru ziriko ziragwira mu gihugu usangero uyu ntuzanya Président Evariste wa butegetsi bwiwe buriko burakumurekera burya bariko barabwo burya bariko barabwo bariko barabwimba mu mizi narabe neza bamusamaze ngo nabantu bari tabara nibiki ariko baratera amagrenade jewe ku bwanje ndibaza ko ari mbonera kurezi bibi nabihagarike navuga ati jewe aho ngeza ndasavye muntu baza gufata na grenade tumubone ariko arahanwa ubwo nyene kuko none bazimangana gute bazitera gute bagaca bazimangana ubwo nyene ko badafata abazitera none kuvuga rero abo bazitera barakomeye gusumba abapolisi gusumba abasirikare batashobora kubafata babavuze bati twebwe abo bazitera barakomeye kudusumba ntitubafata nimva none bananiye abasirikare n'abapolisi gatuze kuko batatubwira bati ni nakananaka twamufatiye ngahe nakanaka two ngwibi nyiri nitonga tabiturenganye nico dukeneye
ico bikoze umugwi w'igihugu wigenguje rwo gateka kazi na muntu CNIDH usanga harimo n'ukwihorahorana bifatiye ku mvo za politike kubera ubutungane budatunganiriza neza bose Sixte Vinyini Muraba twari uwo mugwi CNIDH afatira akarurero ku rugo rw'intwazangabo mu gisirikare gwatewe amagrenade yahitanye abantu babiri barimwo umukenyezi wiwe iyo ntwazangabo irongoye batayo y'amajana 202 ikoreye amishamba cimeza rya Rukoko kurubibe bwo Burundi na Kongo aho muhari ugwanya leta rede tabara watangaje ko ufise ibirindiro uwo muhari ndetse waremanze bimwe mu bitero bimaze iminsi bikogwa 6 Vinyine Muraba arateri vyatsi ubwo bubisha
umugwi w'igihugu wigenga ujijwa cy'akazina muntu uri yamirije wivuye inyuma ibitero by'iterabwoba byakizwe mu gihugu muri iyi minsi bigasasika inganda mu gisagara cha Bujumbura no mu micungararo yaho nka Ruziba, Kamenge, Charama na Gatumba hamwe n'imitego ku mabarabara ya komine Muganda ekanahandi. Intumbero yabo si yindi atari ukuburabuza abene gihugu basanzwe bari mu mahoro n'umutekano. Umugwi w'igihugu CNIDH urahojeje imiryango yabuze ababo kandi urifatanije n'abakomeretse bakiriko barivuza mu bitaro n'amavuriro bitandukanye. Umugwi w'igihugu CNIDH urasavye leta y'u Burundi kubandanya amatohoza aza yaratanguye kuri ubwo bwicanyi bw'iterabwoba kugira ngo ababugize n'ababashigikiye bafatwe bongere bashengezwe imbere y'ubutungane. Umugwi w'igihugu CNIDH urasavye ushimitse inzego zijejwe umutekano kongereza uburyo bwo gukingira igihugu n'abene gihugu na cane cane ishire hamwe inguvu n'izindi nzego zo muri aka karere. Umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agataka kazi na muntu uhimiriza abanyepolitike canke abo bose wabafise ivyo baharanira kubikorana ubwitonzi bakirinda uburyo bwose bwo gukoresha igikenye amajambo akokeza ingwano inyifato canke ibikorwa byose byotera umudugararo nkuko vyibonekeje mu minsi heze mu bibanza twavuze ikaba ari inyifato tunegura cyane ngo bihave bisubiza inyuma Burundi mu kugarukana injyane mu bene gihugu baza barateye intambwe ishimishije mu bijanye n'ubumwe no gusubiza hamwe ariyo nkingi y'iterambere. Umugwi w'igihugu wigenguje urateka zina muntu usaba amakungu kwiyamiriza ivyo bikorwa bigayitse vy'iterabwoba hamwe n'ababikora ukanasaba amakungu kubandanya ashigikira Burundi mu ntambwe buri ko bugira kubijanye no gusimbataza amahoro umutekano hamwe n'agateka kazina muntu mu gihugu. Dusubire kwibutsa yuko kubiba kwihorahorana ntibirekwe n'amategeko. Umuntu iyo yagiriwe nabi aritura inzego z'ubutungane zikamutunganiriza, ni kuvuga ko nta mwana ashobora kuzira icyo umubyeyi we yakoze, ni nk'uko atamubyeyi yozira ikosa ryakozwe n'umwana wiwe. Twebwe rero icyo tubona nuko umuntu wese yoshira imbere ubutungane hanyuma umva ko atanezerewe agashobora gushikira inzego zibijeje kugira zimutunganirize hako umuntu agerageza kwihora cyangwa kwihanira wenyine. Twama tubivuga nibaza ko no muri raporo yacu y'ibihumbi 2020 twarabivuze ko ubutungane butegeza kuja imbere y'ibintu byose, ni kuvuga ko ubutungane budakoze neza ibintu bikurikira biba bibi. Ubutungane butegeza kuba ubw'akarorero kugira ngo dushobore kuba mu mahoro.
Umuhari w'abakenyazi baharanira amahoro n'umutekano urafise intererano y'igikwiye gukogwa. Uwo muhari ubabazwa n'uko ivyo bitero bimaze iminsi biba bihitana abantu b'inzira karengane, abagore n'abana. Maitre Immaculee Hunja atwara uwo muhari.
Hari bitero vy'amagrenade bimaze iminsi biba mu gihugu, ariko mu muhari wacu tubona ko biri mu rukurikirane rw'ibindi vyabaye mu mezi aheze ku mabarabara no mu bibanza bindi bitandukanye mu ntara hakoreshejwe ibigwanisho bikomeye by'ingwano. Hari n'ibiheruka kuba hakoreshejwe amagrenade vyavuzwe cyane mu gisagara cya Bujumbura. Ivyo bitero uko biba kose birasasika inganda, abanyagihugu benshi bahasiga ubuzima bwabo n'abasivile b'inzira karengane baba bari mu ngendo mu miduga ku masoko mu bibanza abantu basanzwe bateramiramo ikana grenade zirategwa mu ngo z'abantu. Mu bahitanywe n'ivyo bitero byose aho bimaze kuba harimo abagabo, abakenyezi, ugwaruka n'abana bakiri bato. Abadapfuye muri ivyo bitero barakomereka, abandi bagafungirwa ubusa, abandi bakanyuruzwa amazima yongo. Imiryango myinshi iramaze guhekurwa abavyeyi igasiga imfuvyi nyinshi n'abafakazi mu gihugu. Abo bafakazi n'imfuvyi ntibakigira uwo batabaza kuvyerekeye umutekano wabo n'ababo. Canke inzego z'ubutungane bitura kuvyerekeye ababiciye ababo, kuko na prezida w'igihugu aheruka kuririra abanyagihugu ajejwe gukingira, eka n'amakungu abirorera ko atabutungane bukiri mu Burundi. Nkuko wenyene aheruka kubivumera yavuze ati ahatari ubutungane nta mahoro abaho. Sagaseseshwa rumuri rero ko atamahoro ari mu gihugu, nubwo mu mvugo ihushanye n'ibyo prezida yavuze. Inzego nyinshi abarize umutekano zibandanya zivuga yuko amahoro yiraye mu Burundi. Umuhari w'abakenyezi n'abigeme uharanira amahoro n'umutekano mu Burundi urasubiye kwiyamiriza wivuye inyuma ibitero vyose biri kubiraba mu gihugu n'ababikora, kuko atari nzira ishika yo guharanira ivyo bifuza gushikako. Kwica abakenyezi mu ngo zabo, abakenyezi bantaho nikora ku isoko bariko baratarataza barondera ifu barara bacumbiye imiryango yabo, kwica abana bakiri bato sivyo bizozana inyishu ku bibazo ababikora bafise. Turifatanije n'imiryango tuyihanganisha yabuze ababo muri ubwo bwicanyi butagira izina mu mubabaro n'agahinda iriko iracamo. Mbega aya mahano ubu bwicanyi bukogwa bwohera gute? Nk'uko umuhari wacu udahengeshanya kubishikiriza, nta bitero nk'ivyo canke ingwano bizogarukana amahoro n'umutekano mu gihugu. Leta ntahubwo niyemange ko hari abanyagihugu bariko barapfa bahitanywe n'ivyo bitero, ko ubuzima bw'umunyagihugu wese butegerezwa gukingirwa ibihe vyose, ababikora bose bagafatwa, abafashwe bagashengezwa, inzego ntizihutire kuzimanganiriza ubuzima bwabo n'ivyemeza vyose biriko birakogwa. Hari abemanga ibitero n'abandi batavyemanga, ariko ingaruka ni zimwe ku banyagihugu. Ingwano Uburundi bwaraziciyemo, ariko iherezo ryabaye ibiganiro vy'abarundi ku bibazo vyose bihanze igihugu, na cyane cyane vyerekeye intwaro y'igihugu ishobora kugarukana amahoro, umutekano, ubutungane n'iterambere kuri bose. Murakoze.
Mu nama y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONI yabaye kunduheze i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yahamagariye amakungu cyane cyane ibihugu bihano rubibe n'igihugu ciwe gushira inguvu hamwe mu kurwanya iterabwoba abona ko ryamaze no gushika mu gihugu arongoye. Nshuti namwe mwese mwari muteze amatwi Ijwi ry'Amerika, reka ikiganiro dusangire ijambo cy'uyu munsi tukirangirize ngaha. Tubifurije amahoro n'umutekano iwanyu, mugira aho muba mwubahwe. Kuri mikro mwari kumwe na Pierre Claver Niyonkuru, duhana gahindukira.
Turamushimiye mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru, namwe aho muri hose mutwumva ndabashimiye. Mbatumira kandi kujya mutugezaho ibitekerezo byanyu, ibyifuzo n'amakuru. Hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi.
Yeah, yeah. It's good to America.